Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Muri Uganda mu karere ka Kisoro no micungarare yaho muratwumva tanga umanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe muri studio 12 ijwi rya Amerika. Umuririmbyi w'umunyarwanda Itahiwacu Boris azwi ku izina rya Bruce Melody aracari mu minwe ya polisi y'u Burundi. Ku muhingamo uno munsi yatanze miliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi n'amadolari 200,000 asabwa n'uwitwa Tusamba Nkuwiha, ariko hakurekurwa nk'uko byari byitezwe, bongera kumusaba izindi miliyoni 30 z'indishi y'akababaro. Ni inkuru rero ikomeje kuvugisha benshi mu karere k'ibiyaga bigari.
Umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza, umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishima. Ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hatazemo iyo bariyeri ku mpande zombi. Ubona ko n'abahanzi b'Abarundi iyo baje mu Rwanda baba bisanga rwose, turabakira. Iki kintu cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose.
Mike Karangwa ni umunyamakuru akaba n'umusesanguzi mu bijanye n'imyidagaduro mu gihugu cyo mu Rwanda. Muraza kumwumva ku buryo burambuye handi hato. Mu gihugu cy'u Burundi abigisha barenga 10,000 bo mu myaka ya gatatu y'ishuri nshingiro ku rwego rw'igihugu bariko barigishwa indinganizo nshasha y'ivyigwa isubirira yahahora. Mayagezeho hirya no hino ku isi, Ubushinwa bwagirije ishami mpuzamakungu ONU guhagama no gushigikira mu bidakenewe Amerika n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Ku mugabane wa Afrika, Tigray yatangaje ko ingabo za Ethiopia n'iza Eritrea zakoze ibitero ku nteko zo mu ntara ya Tigray. Idoni Diwano, makuru yose duce ku masonga, turarambura mu kanya isase mu hafi ya maradiyo yanyu. Tuyahera ku by'Ubushinwa n'amakungu, aho ico gihugu cagirije ishamwe mpuzamakungu ONU guhagama no gushigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu bidakenewe. Ni nyuma yuko urwego rwa ONU rujejwe agateka ka muntu rusohoye uno munsi icegeranyo cari kirindiriwe cane. Ico cegeranyo kigabisha ko Ubushinwa bushobora kuba bwarakoze ivyaha vy'agahomera bunwa mu ntara ya Xinjiang. Fidel Niyongabo, ibindi buri muri ico cegeranyo ni biki?
Icyo cegeranyo kivuga ku buryo burambuye ku ihohoterwa ry'agateka ka muntu, harimo gufata abantu bunyamaswa, kubakoresha ibikorwa biruhishije byakorewe abayisilamu baba Uyghur n'iyindi migwi y'abayisilamu bari kurushi mu ntara ya Xinjiang iri mu burengero bw'Ubushinwa. Icyo cegeranyo cemeje ibirego amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ibihugu byo mu mahanga n'aba Uyghur baba mu buhungiro bashize ahabona mu minsi iheze. Icyo cegeranyo cyafatiye cyane cyane ku makuru yegeranijwe mu kinigo cy'imyaka itari mike, harimwo urugendo rwo kwirabira kugenda ibintu byifashe mu ntara ya Xinjiang. Michel Bachelet n'umugwi yararongoye bagize muri iyo ntara mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Yamara icyo cegeranyo nticavuze ko iby'Ubushinwa bwagirizwa mu ntara ya Xinjiang ariho nyabwoko, nk'uko abashinga amateka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu bitari bike byo mu burengero bw'isi babitangaje. Bizashimishije bamwe baharanira agateka ka muntu. Icyo cegeranyo kivuga ko muri iki gihe amakungu ategerezwa rero gukwikiranira hafi mu buryo bwihuta uko ibintu byifashe mu ntara ya Xinjiang.
Fidel Niyongabo, turacari kumwe. President w'Uburusiya Vladimir Putin ntazokwitaba imihango yo gushingura Mikhail Gorbachev yahoze atwara ubumwe bw'abasovietike. Iyo mihango izoba ku munsi wa gatandatu. Kubera iki atazoyitaba? Fidel Niyongabo, turacari kumwe.
Umuvugizi wa President Putin Dmitry Peskov yabwiye abamenyeshamakuru no munsi kwa kane ko Putin yagiye gusezera ubwa nyuma Gorbachev mu gitondo cy'uno munsi kwa kane, igihe ashira urugori rw'amashugwe imbere y'ibitaro byo ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscou, aho Gorbachev yitabiye Imana ku munsi wa kabiri. Peskov avuga ko amabanga President Putin yari yategekanije atazomurekurira kuja ku maziko ya Gorbachev ku itariki zitatu y'uku kwezi kw'icyenda. Yavuze ko ari yo mpamvu yatumye amusezera uno munsi kwa kane. Peskov yongeye avuga ko Leta iri kifasha gutegura amaziko ya Mikhail Gorbachev. Yatangaje ko President Putin yateguye kuja mu rugendo rw'akazi mu ntara ya Kaliningrad. Gorbachev azoshingurwa mu kaburi kitwa Novodevichy kari ku mugwa mukuru w'Uburusiya Moscou, iruhande mutambukanyi wiwe Raisa, inyuma y'ibirori byo kumusezera. kuba Perezida Putin yafashe ingingo yo kutazoja ku maziko ya Gorbachev vyerekana ukugena abategetsi b'Uburusiya babona iragi giwe. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyarahagije Gorbachev kuba yarahagaritse imishyamirano yahi hagati yavyo n'icahoza ari umwe bw'abasoviyeti. Yamara benshi mu Burusiya baramuzira bikomeye kubera ingingo yafashe zatumye ubumwe bw'abasoviyeti busenyuka mu mwaka w'1991 bituma abantu miliyoni n'imiliyoni baja mu bukene.
Ijwi Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi tukayabandaniriza ku mugabane wa Afrika. Neza neza muri Ethiopia, umuvugizi w'inteko za Tigray yatangaje ko inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea zakoze ibitero uno munsi kuwa kane ku nteko zo mu ntara ya Tigray iri mu buraruko bwa Ethiopia. Fide Niyongabo acari kumwe natwe makuru agezeho ijya nino ku isi.
Yatangaje ku isagara cha Adibayo chatewe n'inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea ziturutse mu bice bine. Yagize ati umwansi yakoranije inteko nyinshi cyane muri Eritrea kandi muri iki gihe yatanguye ibitero ku butaka bwa Tigray yifatanyije n'inteko zo muri Eritrea. Mu butumwa yacishije ku rubuga Twitter, Reda yavuze ko inteko za leta ya Ethiopia n'iza Eritrea zatanguye ibitero bikomeye cyane mu gitondo cya kare cy'uno munsi kwa kane mu karere ka Adibayo. Leta ya Ethiopia yoyo yagiriza inteko zo mu ntara ya Tigray ko arizo zatumye ingwano isubira kwaduka. Yatangaje ko ibitero by'inteko zo mu ntara ya Tigray byiyongeye bigatuma abasivile batari bake bahasiga ubuzima abandi bagati ingo zabo mu gihe n'inyubakwa zasenyuwe. Leta kandi yagirije umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo wo mu ntara ya Tigray ko unyuruza imfashanyo y'ibifungurwa zigenewe abanya Eritrea bashonje. Mananta chitangazo rya leta ya Ethiopia ryavuze ku buryo butomoye ku bitero inteko zayo n'iza Eritrea ziregwa ko zakoze mu buraruko bushira uburengero bwa Tigray. Impande zose ziragirizanya kuba zarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yarasavye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF guhagarika ingwano bidatevye.
Fidela ikigega mpuzamakungu FMI cemereye amafaranga agera ku majana atatu muri yaridi n'imiliyoni amajana atatu y'amadolari nk'ingurane izohabwa Zambia mu kiringo c'amezi 38.
Ni intambwe ikomeye mu mugambi w'igihugu ca Zambia gutunganya gushasha ivyerekeye amadeni yacu hamwe no gusubira kunagura ubutunzi bwasinzikajwe n'isesagurwa ry'amafaranga ya leta hamwe n'ingaruka z'ikiza ca COVID-19. Kwero gwego nshingwa bikogwa bw'ikigega mpuzo makungu FMI gwemeje amafaranga bizoca bituma hafi miliyoni 185 y'amadolari atangwa buno nyene. Ibihugu bitanga ingurane biyobowe n'Ubushinwa n'Ubufaransa vyaremeye mu mpera z'ukwezi kw'indwi kuganira ivyerekeye gutunganya gushasha amadeni y'igihugu ca Zambia. Ingingo ikigega mpuzo makungu FMI cakiye neza mu kuvuga ko yatumye gishiraho umugambi wo guhingurane ico gihugu. Umuyobozi ajejwe imirimo ya misi yose y'ikigega FMI Kristalina Georgieva yaratangaje ku munsi wa gatatu ko Zambia ibandanya guhangana n'ibibazo bikomeye bijanye n'ubutunzi hamwe n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane. Georgieva avuga ko ingurane ikigega FMI cemeje izofasha ubutunzi bwa Zambia gutera imbere kurushiriza. Amenyesha ko mu bizosabwa ico gihugu harimwo kugabanya amafaranga gikoresha, kiratunganya neza isata cy'ubutunzi, kikongereza amafaranga ava mu matagisi.
Kadushimire Fidele Niyongabo yamanye natwe mu gice cya mbere cy'amakuru agezeho hirya no ku isi ku ijwi rya Amerika yo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhera kuri dosiye ya Bruce Melody n'u Burundi. Umuririmvyi w'umunyarwanda Itayi wacu Bruce azwi ku izina rya Bruce Melody aracari mu mino ya polisi y'u Burundi. Amakuru dukesha bariko bakurikirana hagufi no dosiye vya hagufi mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko Melody yatanze amafaranga yose yari yasabwe n'umugwiza atunga yitwa Tusaba Nkuwiha asanzwe anategura ibiteramo. Ayo mafaranga harimo amadolari 200,000 yamuhaye ategura igiteramo yarabwirije kuzamwo mu Burundi mu icyo mwaka uheze, ariko leta y'u Burundi ikaza kugisivya n'izindi miliyoni 30 z'amarundi. Umugwiza atunga yemeza ko yashoye mu kwitegurira Melody aza mu Burundi gutya akamusaba kuyamusubiza. Akimara gutanga ayo mafaranga yose, polisi yari yemereye ubuserukizi bw'u Burundi bw'u Rwanda mu Burundi ko ica irekura Melody ararekugwa gato ariko asubira gufatwa asabwa gutanga izindi miliyoni 30 zindishi yakababaro imbere yuko asubira gufatwa yari yabwiye amenyesha makuru uko bamwe hamwe bo murekura ataco buza ko yoteramisha abakunzi biwe nkuko byari bitegekanijwe kwa bateramisha ejo kwa gatanu no kwa gatandatu agira ati ntakombabaye naho bondekura ejo mu gatondo no teramisha abarundi nta kibazo polisi ya Marayo ejo yari yavuze ko uko bigenda kose Bruce Melody atagiteramo na kimwe agikoreye mu gihugu cy'u Burundi mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Mike Karangwa umenyesha makuru akaba n'umusesanguzi mu bijanye n'imyidagaduro mu Rwanda amubaza uko bamenye ivyifatwa rya Bruce Melody nuko bavyakiriye
byatangiye bisa nk'ibihuha ariko nubundi kuri kwaramenyekanye ko yafashwe ku munsi wejo akigera ku kibuga cy'indege baramwakiriye mu gihe yari mu nzira agana ahari kubera press conference nibwo abapolisi bamufashe ariko ibyo bamuregaga ntabwo ntekereza ko byari bishya mu matwi ye yenda hashobora kuba harabayeho kubyibagirwa cyangwa se kutabiha umwanya cyane bwende ndavuga muri timu ye kuko buryo muhanzi hari gihe ndi byo kuririmba ibyo twari umwanya ariko ubundi yari abizi ko ni ibintu bimaze imyaka yagombaga kujya kuririmba i Burundi hashize igihe muri 2019 ngira ngo ariko urumva ntibyari byoroshye ko twari mu bihe bya COVID-19 n'umwuka wa politiki atari mwiza cyane hagati y'ibihugu byombi icyo gihe gitaramo kirahagarara ariko amakuru ahari nuko bari baramuhaye avance iyo avance rero pareke atayi yayishubije ikibazo ngira ngo we yasobanuye ko amafaranga yari yahawe management iza guhinduka rero urumva ariko ni ideni nyine ryamubarwagaho umugabo w'umurega witwa Toussaint ni umuntu uzwi usanzwe utegura ibitaramo ntekereza rero ko habayeho yenda uruhande rwa Bruce Melody kutamwegera ngo banegosiye hakiri kare uwo yenda nawe bikaba ari impamvu yafatiranye abonye Bruce Melody agiye Burundi gutegura igitaramo agahita afatirana uwo munsi ariko rero nkavuga ko habayeho miscommunication nanone ko timu ya Bruce Melody yari imaze igihe ari manager we yari amaze igihe n'abamutegurira nabo bakagombye ko wenda barakoze negotiation hakiri kare n'uriya mugabo kugira ngo bitafata intera y'uyu munsi kuko Bruce Melody ni umuhanzi ukunzwe cyane Burundi sinanashi dikanya ko yari kugira konseri nziza cyane ariko urumva byajemo ikintu kitari cyiza mvuga ko kitari gikwiye
amakuru turi kubona acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga nuko ari amafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amarundi amaze gutangwa mukanya rukomeje ko hari avance yari yarafashe nuvuga ko aya mafaranga atanzwe ni kuri aya avance yatanzwe yasubije cyangwa
cyeza ko uriya mugabo Toussaint yashyizemo yenda mujinya cyane reka mbyite gutyo kubera ko yenda uruhande rwa Bruce rutamwegereye kare kuko ariya ntagariye amafaranga yatanze wundi Bruce Melody yavuze ko yari ahaye ibihumbi bibiri rero ntabwo bihwanye nariya ariko uriya mugabo urumva yahise afata ibyateguye icyo gihe byose ibyo yatanze byose abigereka kuri Bruce Melody ku ruhande rwanjye nk'umuntu nanjye umenyereye imyidagaduro ndi umunyamakuru w'imyidagaduro imyaka myinshi ntegura ama event ntabwo ntekereza ko ku ruhande rwa Tuse nawe yagombaga kubigenza kuriya yagombaga kwemera bakaganira kuko n'undi yo concert icyo gihe Bruce Melody ntiyaririmbye ariko kidumo yararirimbye ntekereza ko hari kuboneka rero uburyo bwo kumvikanira hagati ye hatajemo n'agahimano ariko ariya amafaranga wabonye yajeho akazamuka kugera kuri uru rwego hajeho n'ikintu cyo guhimana ariko nanone hari ibintu nagira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika basobanukirwe muri bino bintu by'imyidagaduro hazamo parametre nyinshi abantu bategura ibitaramo mu mpande hirya no hino rimwe na rimwe hari igihe nabo ubwabo basa nk'abari muri competition nabo bakazamo bakatsa umuriro so no muri no case ya Bruce Melody icyo kintu ntago twakirengagiza kuko hari n'abantu bamwe na bamwe b'i Burundi basanzwe bategura ibitaramo nabo batari bishimiye kubona muhanzi w'umunyarwanda agenda kitegurira konseri Burundi bati yaje kwitegurira amafaranga yose azayatwara so ibyo nayo ni amaparametre asanzwe aba muri showbiz ariko navuga ko atari meza cyane abantu baba bakwiye kurwanya cyane turizera ko yenda haza kuboneka igisubizo ibintu bigasubira mu buryo na konseri ya Bruce Melody kaba kuko iriya konseri itabaye ntekereza ko si Bruce Melody wa ufeirinze gusa ntekereza ko n'imyidagaduro y'i Burundi yafeirinze kandi haba haje n'ikibazo byagorana ko hazongera kubona abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmbirayo kandi ubundi bari basanzwe bagiye bakaririmba neza bagataha amahoro
aho naho nangiye kubaza ko ibi bidashobora guca intege abandi bahanzi b'abanyarwanda
ntabwo ari ubwambere abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmba i Burundi n'abi Burundi bakaza kuririmba mu Rwanda kuko buriya ni ibihugu byacu dusangira ururimi dusangiye umuco gusa iki kintu kiba kijemo nyine gishobora gutuma habaho kwikandagira habaho kugenza make rero ndatekereza ko bitaza kugera kuri iyo ntera ndatekereza ko n'inzego z'ubutabera zagakwiye gushyigikira ihame ryo kumvikana cyane kurusha ibindi kugira ngo bumvikanishe impande zombi kuko burya umuhanzi umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishima ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hatazemo iyo bariyeri ku mpande zombi ubona ko n'abahanzi b'abarundi iyo baje mu Rwanda baba bisanga rwose turabakira mu ma studio mu maradiyo tukabakira abategura ibitaramo by'i Burundi iyo baje n'aha turabakira ku buryo iki kintu cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose.
Mike Karangwa, umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imyidagaduro ukorera mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tim Ishimwe na wewe tugukengurukire kwa tubarije ibibazo bitandukanye Mike Karangwa, ariko ntugende tugusabe ugumane mikro uducishirize amaso ibivugwa kuri ino nkuru ya Bruce Melody biri ku mbuga ngurukana bumenyi zacu cyane cyane Facebook. Tim, havugwa make.
Urakoze Diane, ngira ngo mu kirundi muravuga ngo urantunga, ushaka kuvuga ngo umbabarire, ninza gusoma ikirundi nabi. Reka duhere ku butumwa bwa Ambassador Willy Nyamitwe wagize ati icyo nshima abanyarwanda bari muri iyi space bazi gutandukanya business na politique. Hari abarundi bashatse kubihindukizamwo politique ariko ingene babasubije ku murongo uca ubona ko hari abantu banka igihugu cyabo bwite kandi biteye isoni. Arangiza rero agira ati dukoreshe ubwenge. Indi bitwa Saxo Sankis Gahimbare yagize ati igihugu cy'amata n'ubuki. Naho Elise Bimenyimana we ati hari imyidodombo y'abarundi bamwe n'abaririmbye bavuga ko abagwiza tunga bahamagara abanyamahanga bakaza kurya amahera y'abarundi kandi abarundi bashoboye akazi hoba hari isano ifitanye n'ifungwa ryiwe hamwe n'iburizwamo ry'ibitaramo vyiwe. Naho uwitwa Eric Sebabiri Nzamwimana ati iyo bamureka agakora ibitaramo ko yari ku butaka bwa Ntare ahejeje bakamupfungira amayira kuko numva n'uwa kabiri nawe aca ahomba. Naho Saidi Nahishakiye ati nibisanzwe na Big Fizzo yarafunzwe mu Rwanda. Naho uwitwa Elvis Silva Junior ati nta basuma dushaka, ese ubundi ho aho iwacu bari babuze umustari akomeye gusumba Bruce Melody, duhe agaciro ivyo iwacu abanyamahanga ntaco badusumvya. Naho Dorote igira imbabazi ati ubona atari shitani cyo kimenyetso cyonyine cy'amaboko yiwe ni caba Freemason. Ana bundi icyashaka kuvuga ariko uwitwa Ariela Hiranezeza ati nje mbona ibintu biri ko biba iki gihe biteye ubwoba n'agahinda, gusa ntimwihebure tumusengere kuko na Petero yaravuye mu ibohero kandi yarakuye Elisa mu maboko y'abagomba kumwica. Uwitwa Antoine Majambere ati oya Burundi si bubi kandi buraha agaciro abanyamahanga, gusa usanga ari amabifu y'abaririmbyi bamufuhiye babandi kuko abatwaye akazi cangwe inota. Angaha twabwira abakunzi b'ijuru ko amabifu yashatse kuvuga hari ari ibibazo biri hagati y'abantu n'abandi. Justin Ndayishimiye ati kurya ni ukwishyura. Reka turangirize ku butumwa bwitwa Nimbesha Hobon ati ni ibisanzwe gusa bari kumvikana hama agatanga cash y'abandi mu ibanga hama agakomeza ibikorwa vyiwe. Diane.
Urakoze Tim. Abari ko ratwumva iyo nkuru murayibaza kwiki kuri Facebook yacu murahasanga inkuru zibiri, ya mbere ni igihe agifatwa, ya kabiri naho ni igihe polisi y'u Burundi maze kwemera ko yamfungishije icamaso. Mugende ku rwa rwacu kwa Facebook mugire ico muyivuze ko kandi tugende tunabibukije ko atari ubwa mbere gisata c'umuziki hagati y'u Rwanda n'u Burundi kibayemo udutotsi mu 2015 nyuma yaho ubutegetsi bwanya kwigendera Pierre Nkurunziza buhatse guhirikwa. Leta y'u Burundi yatanze itegeko ry'ukata muziki w'u Rwanda n'umwe wovugira ku maradio yakura muri ico gihugu ico gihe. Tumira amate gato hama duce tujira mu Rwanda naho. Agace gatonya k'indirimbo sawa sawa ya Bruce Melody, ariko turabandanya n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu bindi ibisata. Ku nshuro ya 18 ejo bukera kwa gatanu mu Rwanda hazoba umuhango wo kwita izina abana b'ingagi. Bizobera mu karere ka Musanze kari mu ntara y'Amajaruguru y'u Rwanda. ubuyobozi bw'iyo ntara na bamwe mu banyagihugu bakavuga ko umusaruro uva mu gusura ingagi muri parke y'ibirunga umaze kubateza imbere. Asumta Kaboyi no mihangizo kwitabirwa n'abategetsi batari bake.
Ni umuhango watumiwemo abayobozi batandukanye n'ibyamamare biturutse hirya no hino ku isi. Mu ntara y'Amajyaruguru yakiriye umuhango na karusho kuko bifasha guteza imbere intara n'abayituye. Madamu Nyirarugero Dansira uyobora intara y'Amajyaruguru yasobanuye ko intara ayoboye maze guhabwa amafaranga arenga miliyari eshatu aturutse mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga. Yemeza ko uyu musaruro umaze kuzamura imibereho y'abayituriye.
Ishinga igera kuri 532 yatewe inkunga n'umusaruro ukomoka ku bukerarugendo bukorerwa mu parike y'ibirunga. Iyi mishinga rero ikaba yarafashije abaturage bacu kwiteza imbere, yaba ari mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi, ubworozi. Uretse ibi ngibi, abaturage babonye akazi hari muri parike, bafata n'amafaranga buri kwezi. Iyi gahunda yagize uruhare rukomeye mu kuzamura imyumvire y'abaturage, aho bamwe mu baturage bajya mu bikorwa by'ubushimusi uyu munsi ari uba mbere mu kubungabunga ingagi.
Umuhango wo kwita izina abana 20 b'ingagi bavutse mu mezi 12 ashize ubaye mu gihe hari hashize imyaka 2. Ibi bikorwa bitakibera mu ruhame kubera icyorezo cya COVID-19 cyayogoje isi. Abacururiza mu karere ka Musanze batangaje ko kuri iyi nshuro habayeho akarusho ku bucuruzi bwabo. Uyu ayobora imwe mu mahoteli ikorera muri ako karere.
Meze nk'abantu biteguye kwakira umugeni. Ko urazi ko mu myaka yatambutse iyo ngiyi ibiri ndi kuvuga nyine byabaga online. Ariko ubu ngubu naho abaturage bagiye kuri site, bagiye hariyaho bitira izina abana b'ingagi, navuga ngo hari ambiance yongeye kugaruka, abantu bongeye kugira icyizere cy'ejo hazaza. Benshi barimo baragenda baza, abandi baracyari guhamagara basaba amacumbi. Ukabona cyane nko mu mahoteli muvoma zongeye zabaye nyinshi, ndetse navuga ngo ni umunsi ku rwego rw'amahoteli tuba twiteze ko turagira icyo twakira.
Abafite amahoteli mu karere ka Musanze bavuga ko ibyumba hafi ya byose byafashwe. Abaturage nabo basabwe kugira isuku kurusha uko bari basanzwe.
Yabashitsi baraturitegura neza, tukamera neza, ukakaraba, ugasokoza, ukambara kenda keza n'udukweto.
Babandi bacuruza ibisheke bamwe n'ukuva mu mihanda nyine. Iyo umuntu yiteguye umushitsi ashiraho akarusho, namwe nawemereye gucaracara ku muhanda. Imyanda ku myenda ntawe ushobora kuhagera, nukuza ku muhanda wisukuye.
Nkatwe nk'ababyeyi tugomba gusukura abana bacu kugira baze ku muhanda basa neza, nta mwanda bafite.
Nta kenyeye naryoshe ngiye kureba ibyo byana by'ingagi.
Kugeza ubu ingagi 350 nenye zimaze kwitwa amazina kuva uyu muhango watangira mu mwaka w'2005. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB gitangaza ko umusaruro uturuka muri za pariki havamo 10% ashyirwa mu mishinga y'abaturage bazegereye. RDB ivuga ko miliyari zisaga 7.9% z'amafaranga y'u Rwanda zashyizwe mu mishinga y'abaturage irenga 880 kuva muri 2005. Muri iyo mishinga isaga 500 yakozwe n'abaturage bo mu karere ka Musanze begereye parike y'ibirunga. Mu bashyitsi baturutse hanze bitabiriye uyu muhango nk'uko urutonde rwabo rwatangajwe na RDB, hagaragaramo umunyamabanga mukuru wa Francophonie Madame Louise Mushikiwabo uri mu bazita izina ababana b'ingagi. Harimo kandi umunyakote d'Ivoire wamamaye mu mupira w'amaguru Didier Drogba. Harimo igikomangoma Charles wo mu bwami bw'Ubwongereza uzita izina abana b'ingagi akoresheje ikoranabuhanga, ndetse n'abandi banyacyubahiro baturutse hirya no hino ku isi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Inkuru ivunaguye na nace ku masonga nk'itangura. Abigisha barenga 10,000 bo mu myaka ya gatatu y'ishure nshingiro ku rwego rw'igihugu mu Burundi bariko barigishwa indinganizo nshasha y'ivyigwa isubirira iyahahora. Iyo nayo ikazotangura gutangwa kuva mu ntango z'umwaka w'ishure ugiye gutangura. Inkuru irambuye muraza kuyumva mu makuru yacu yo mu gitondo. Mu Burundi kandi ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma abagendana ingwara zo mu mutwe batavuzwa. Abagendana izo ngwara bakazisinzika karagushikaho bayerera mu mabarabara yo mu bisagara. Iki kibazo uko cifashe turabibaza Thierry Ndayishimiye, menyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda.
Mu nama rukokoma kubijanye n'igisata c'indero yo kuva kugenekerezo rya 14 gushika rya 16 kwezi kwa 6 uno mwaka 2022, nta kindi abayitavye basaba leta y'u Burundi.
Bamwe mu bajyango babagendana indwara zo mu mutwe bavuga ko bafisa mikoro make yo kuvuza babo bagwaye nabo mu ntara ya Cibitoke. Babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko imiti y'abagendana indwara zo mu mutwe izimbye cyane. Donatien Ndikumagenge wo ku mutumba wa Rugeregere muri komine ya Rugombo ari muri abo.
Tafite ikibazo cy'ubukene turaje mu madeni baracyane ngurana y'ibihumbi ijana. Aki imiti yafata ibihumbi ijana na bine n'amafaranga amajana bine n'amajana bine n'ubu nta turaronka ngo tuce kuyarisha kujya gutora iyindi.
Eka n'abahoze bagendana izo ndwara zo mu mutwe mu ntara ya Cibitoke bari mu bemeza ku imiti y'izo ndwara izimbye cyane. Gorete Nsabyimana na Diane Ndereyimana bo ku mutumba wa Rusiga muri komine Rugombo barigeze kugwara inzo ndwara.
Iyo miti ntabwo noyifata kuko nta mahera je mfise kuko nacenda uheba ukwezi kumwe naciye numva nakitse nca ndayiheba kuva icyo gihe nta ngorane numva kuko narayimizi yo bampa yose irahera
bivana n'uburyo kuko tafise uburyo voja n'umuntu kwa muganga urabona nk'ubu nkanje mfatwa shira hamwe nari mujyangeze ace baraba inkene umujyango uyungu wanganya baraba ingene wafashe kugira ngo nabe kuno ronka mitende nkire nk'abandi.
Gorete Sabyimana na Diane Ndereyimana naho batoye mitende harababanye babo bo n'ubu bayerera mu mabarabara yo kumugwa mukuru w'intara ya Cibitoke kubera ubwo bugwayi. Adere mukuru wo ku mutumba wa Rusiga yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko mwene wabo yasinzikaye cyane kubera ubukene.
Ibintu byambere bituma asaba kugwara gufata imiti ayifata nabi. Urumva amahera tuyigura ni menshi, hari aho ujyana nka 25 cyangwa 30. Ayo rero ni igice cy'ukwezi tuvuge guhera ku itariki gushyira ku itariki 15. Ku zindi 15 kandi ku mwisho cyatugenda tukagura ibindi buki bikamugeza rero ku mwisho. Ayo mahera harahabura cyangwa yabonetse naho imiti agayifata nabi.
Mu kiganiro Jean Norbert Munyentwari arongoye ikigo cyakira abagendana izo ndwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika yemeza ko iyo miti izimbye n'ico bivako.
Iyo imiti tuyisanze muri Kamebu ibizimbuze ariko tugiye kuyigura mu mafarmasi dogoro kuri Marché Central uca usanga imiti izimbye cyane gose. Hariho carbamazepine usanga igura hafi 80-90 ukaca usanga uyishize ku ijana ijana 20 vana naho bayiranguye umuhaye bibiri ku munsi kimwe mu gitondo kindi ku mugoroba uca usanga ugiye kwegereza hafi 900-1100 ko ari indwara zidakira azoteyezwa kwa mabufata ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi aza kugura. Ariko ubwa mbere mu minsi yahera nk'ibindi bya fenobaro bitari byagura amafaranga 16 ariko byasuye kuduga gose.
Nta kindi abajyango bafise abagendana indwara zo mu mutwe basaba leta nuko yovura izo ndwara ku buntu nk'uko ibikora ku bagendana umugera wa sida. Andre Bigirimana wo ku mutumba wa Rusiga ari mu batera kukamo.
Abantu bashikiwe n'izi ngwara kenshi kenshi usanga ari ingo zitifise kandi mu kugira ngo bavugwe bigasaba uburyo burebwe tukaje dusaba ko aba bantu bari mu ibarabara leta n'ukuri nayo iboneka arabantu nk'uko abagwaye basita nabo yabitayeho yiteho n'aba bantu bo mu ibarabara babaronderera ibigo bashireho n'uburyo buzobakurikirana.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntibuca kure ku kwishura igisabo cabo bafise ingorane zo kuvuza ababo indwara zo mu mutwe. Kuri mikro y'abakunzi b'ijwi rya Amerika Pamphile Bukuru avugira ubwo bushikiranganji avunira urugohe abarundi.
Ivyerekeye igiciro n'uko iyo miti zimvye ntawo bideha iyo miti irazimvye ariko igihamba n'ukwihari abantu ahubwo tubahamagarira yuko boja mu mashirahamwe yo kuvuzanya ni naho iyo miti izozimbuka. Imiti irazimba ntidushobora kuzoshika ihantu ry'uko abarundi bose bivuza mu gihe hakiriho abantu bataja kugura mu mashirahamwe ngo dushigikirane.
Hari kindi uwavugira ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu abwira abarundi ni ukuvuza byihuta uwo babonye ko afise ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe kuko ivuwe hakiri kare umugwayi atarasinzikara ikira mu mwanya muto. Ibiharuro bitangwa n'ikigo cya Istebu kijejwe ibiharuro mu Burundi kikavuga ko abarundi bagera ku 90% bagenda n'indwara zo mu mutwe ku rwego rw'igihugu. Ibyo biharuro biri mu matohoza ico kigo cakoze mu kwezi kwa 10 umwaka w'2020.
Nuko rero ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika akabino ngaha duceye dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire amenyesha makuru batandukanye bari ku rubuga na bagenzi bacu bakora ngaha ku cicaro gikuru c'ijwi rya Amerika Washington DC. kuri mikoma ari kumwe na Joe Diana ni nahazwe muri studio ya 12 niho nari konda bashikiriza ano makuru no mugoroba nshimira abo twakoranye hari aha kugira muhinga bw'ivyuma muri bo harimo Dieudonné Cubahiro na ingénieur Patrick yakoze edirwema yaraduhagarariye ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose murara hajyana ahatajyana harara umwansi nimwitinye mu kubandanya mu kwitiza akagohe ku mbuga ngurukana bumenyi zacu turi ku izina rya VOA radio yacu aba kuri Facebook Twitter na Instagram ahanje tuzoba turi kumwe ku munsi wa Mungu.